Kumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya nkumwe nange Eugenie Mukankuse ndabasuhuza mwese kandi mbahikaze mu makuru yacu y'akakanya. Amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 ya radio Ijwi rya Amerika. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora. Abadukurikira kuri internet mujye kuri www.radioyacu.com mukurikire aya makuru yacu. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Nongere mbaye ikaze mwese. Urwego rushinzwe gucunga uko ibinyamakuru bikora mu Burundi rwahagaritse kuri wa gatatu amaradio atanu, harimo atatu yemerewe gukora ariko akaba atarigeze akora.
Ibinyamakuru byahawe impushya zo gukora ariko tugasanga ntivyakoze nkuko byabisavye amategeko, nayo akaba ategekanya yuko mu gihe haheze umwaka ibinyamakuru bihawe uburenganzira bwo gukora bidakoze bica byakwa ubwo burenganzira.
Uwo ni Nestor Bankumukunzi, umukuru w'urwego rujejwe gukurikirana imikorere y'ibinyamakuru mu Burundi. Inzobere mu byerekeye ubuzima muri Uganda zatangiye gukora ubushakashatsi ku burwayi bwa COVID-19 mu rwego rwo gushaka umuti wayikingira. Naho abasenyewe n'imyuzure muri zone Gatumba mu Burundi no mu karere ka Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubabayeho gute? Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere bavugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'igihugu cya Kameruni yemeje ko igisirikare cya leta kishe abasivili. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Perezida Biya yemeye ko abasirikare ba leta bagandaguye abasivili ataco bazira barimwo abafasoni n'abana mu gitero bagize ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka mu mihana iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Inyuma yako leta ihakanye ko ivyo vyabaye. Ibiro vya Perezida Biya bitangaza ko iziga vy'abafasoni batatu n'abana 10 abasirikare bishe hanyuma bakagerageza kubinyegeza bizozugwa bigashiringurwa na iteka. Ivyo biro bimenyesha kandi ko abasirikare ba leta baturiye inzu zitari nke bavyegeka ku bagwanyi bashaka kwiyonkora kuri Cameroon. Perezida Biya yasavye ko abakoze ayo mabi bashigwa imbere y'intahe, abasirikare batatu bakaba bamaze guhagarikwa. Umuvugizi w'abavuga ururimi rw'icyongereza mu mihana yahitwa Ngarabu mu buraruko bushira uburengero bwa Cameroon yatangaje ko ashimishwa n'uko bubaye ubwa mbere Perezida Biya yemeye ko inteko za leta zakoze ubwicanyi bukabije. Yasavye Biya gusaba imbabazi imigwi iharanira agateka ka muntu yagirije ko yaremendanije ivyerekeye ubwo bwicanyi kugira itosekaze isura y'igisirikare cya leta.
Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yahakanye ikirego cya leta ya Missouri inaha muri Amerika ko Ubushinwa ari bwo nyirabayazana w'icyorezo cya COVID-19. Geoffrey Mutagoma arakomeza inkuru.
Umukuru w'urwego rw'ubutabera muri leta ya Missouri, Eric Schmidt, ejo kuwa kabiri yatangaje ko atanze ikirego ko abakozi ba leta y'Ubushinwa aribo banyirabayazana b'icyorezo cya COVID-19 kimaze gutera uburwayi abantu bagera kuri 2.2 million hirya no hino ku isi, gukura benshi ku kazi no kuzahaza ubukungu bw'ibihugu harimo n'Ubushinwa. Schmidt yavuze ko leta y'Ubushinwa yabeshye ku byerekeye akaga iyo virusi ishobora gutera kandi ko itakoze ibishoboka byose ngo ikumire ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Kuri uyu wa gatatu, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Bushinwa, Gweng Shuang, yabwiye itangazamakuru i Beijing mu murwa mukuru ko icyo yise iyo ngirwa kirego itagamije ibyiza kandi ko nta shingiro ifite hakurikijwe amategeko. Yakomeje kuvuga ko Ubushinwa bwakoreye mu mucyo kandi bukamenyesha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ibyerekeye iki cyorezo hakiri kare. Shuang yavuze ko kuva tariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere abakozi ba leta y'Ubushinwa bakomeje kuvugana na leta ya Amerika ku byerekeye virusi ya corona.
Australia irasaba amaperereza ku mvano ya virusi ya corona, Ubufaransa busanga igihe cyabyo kitaragera. Thomas Kamirindi nibyo tubwira.
Nkuko ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kibitangaza, Minisitiri w'intebe wa Australia Scott Morrison yasabye izi anketi mu biganiro bitandukanye yagiranye kuri telefoni na mugenzi we w'Ubudage Angela Merkel na ba president Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Yabahaye igitekerezo cy'amaperereza yigenga yo gucukumbura neza aho iyi virus ya corona yaturutse, nuko OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yabyitwayemo. Morrison yanditse kuri Twitter ko yagiranye na President Trump ikiganiro cyubaka cyane naho President Emmanuel Macron, nkuko Reuters ibivuga, yabwiye Morrison ko anketi zaba zitegereje ariko ko zikwiye kubaho koko. Ati icya mbere cyihutirwa cyane muri iki gihe ni ukubanza guhashya icyorezo. Ubushinwa bwamaganye icyifuzo cya Australia, buvuga ko Australia ikurikiza gusa amabwiriza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Virusi ya corona yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu kwezi kwa 12 gushize. Kaminuza Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga uyu munsi ko imaze kwica abantu barenga 179,000 no kwanduza abandi barenga 2,200,000 ku isi yose, ariko imibare igenda ihindagurika buri kanya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yise virusi ya corona virusi y'Abashinwa, arega Ubushinwa guhisha ukuri kuri iki cyorezo na OMS kubukingira ikibaba. Hashize icyumweru ahagaritse umusanzu w'igihugu cye muri OMS ungana n'amadolari 1,400,000.
Perezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko Leta yateganije $26 billion z'amadolari agenewe gufasha igihugu. Inkuru mugezweho na Fidel Nyongabo.
Perezida Ramaphosa yatangaje ayo mafaranga ku munsi wa kabiri amenyesha ko agenewe gukoreshwa mu guhangana n'ingaruka z'ikiza cy'umugera wa corona ku bijanye n'ubutunzi n'imibano mu gihugu. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu, Perezida Ramaphosa yavuze ko $26 billion y'amadolari bategekanije angana ibice 10% by'umwimbi wose w'ubutunzi bw'igihugu. Atangaza ko ibizoshimikirwa ko kurusha ibindi ari kurwanya ikiza cy'umugera wa corona, gufasha abanyagihugu imiliyoni bageramiwe n'ingaruka z'icyo kiza mu kuba badashobora kuva mu ngo zabo muri iki gihe. Amafaranga azokoreshwa mu gufasha abageramiwe kurusha abandi mu kiringo cy'amezi 6. Ubukene no kubura kw'ibifungurwa byariyongeye bikomeye muri Afrika y'Epfo kuva ingingo iziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo itanguye gushyirwa mu bikorwa ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu. Iyo ngingo yarahagaritse imirimo nka yose yerekeye ubutunzi mu gihugu. Vyitezwe ko urugero rw'ubushomeri rwari rusanzwe ruri ku 29% wiyongera bikomeye. Ibanga inkuru y'igihugu itangaza ko ubutunzi buzogabanuka 6.1% muri uyu mwaka.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba Leta ya Sudani kurekura abafunze bataraburana n'abamaze igihe kinini cy'igihano bakatiwe kugira ngo igabanye ubucucike bwabo bushobora kurikora virusi ya corona iramutse igeze muri gereza. Nanone Geoffrey Mutagoma.
Umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu uravuga ko gereza zo muri Sudani y'Epfo zifungiyemo abantu benshi barenze umubare ugenwe, ubwo bucucike bukaba bushobora gutera umwanda no kutagira ubuvuzi buhagije ku bagororwa. Ibyo ni bimwe mu bikwirakwiza virusi ya corona. Human Rights Watch ivuga ko gufunga imipaka, guhagarika ingendo n'amakoraniro ya benshi zose ari ingamba nziza Leta yafashe zo gukumira iki kiza. Gusa yongeraho ko gishobora no kwaduka mu bafungwa. Uwo muryango kandi urasaba ko abantu bafungiye mu mazu y'inzego z'iperereza barekurwa ayo mazu agafungurwa mu rwego rwo gukumira ikiza cya virusi ya corona. General Henry Kwan Agal uyoboye urwego rushinzwe abagororwa muri Sudani y'Epfo yavuze ko yatanze amabwiriza mu ntara zose z'igihugu ko abafungwa bose basigaje igifungo cy'amezi 6 kugarura hasi n'abana bafunzwe barekurwa. Perezida Salva Kiir w'icyo gihugu niwe wenyine ufite ijambo rya nyuma kuri icyo cyemezo.
Barakoze bagenzi bacu Geoffrey Mutagoma, Thomas Kabirindi na Fidel Nyongabo batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Urwego rushinzwe gucunga uko ibinyamakuru bikora mu Burundi rwahagaritse kuri wa gatatu amaradiyo 5, harimo 3 yari yaremerewe gukora ariko atarigeze akora. Ni inkuru Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Inama y'urwego sense yarimaze iminsi ibiri yari yo kurabira hamwe ivyaranguwe n'urwo rwego mu kiringo cy'amezi atandatu. Urongo y'urwo rwego rucungera ingene amaradiyo n'ibinyamakuru bikora ashimishwa n'ivyaranguwe. Muri ivyo harimo kabamenyesha makuru batari bake bamaze kuronswa amakarata y'umwuga bakora. Restore banku mukunzi atera kamo abatararonka ayo makarata gushikana vuba mu gwisense ibisabwa.
Abagize urwego kandi ico ni gishasha basavye yuko abamenyesha makuru bose botanga ibisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore kuronswa izo karata, kuko basanze hariho benshi batarazironka kuko badakwije ibisabwa. Bakifuza yuko rero mu ntango z'ukwezi kw'indwi abamenyesha makuru bose boba bamaze gushikiriza sense ibisabwa kugira ngo baronswe ayo makarata, bagasaba mbere yuko guhera mu ntango z'uko kwezi kw'indwi atamumenyesha makuru n'umwe yosubira kwitwumisha makuru ngo aronswe uburenganzira bwo gukora nk'umenyesha makuru adafise iyo karata. Aha rero nagira mbonera karyo ko kubatera kamo kandi kugira ngo bose bagerageze bazane ibisabwa kugira ngo ico giye kize kigere bose bamaze kuronka ayo makarata ndangamenyesha makuru, kuko kuva ico gihe sense izoheza imenyeshe yuko atamenyesha makuru n'umwe afise uburenganzira bwo gukora umwuga adafise iyo karata. Naburya ivyari bigoye kuronka vyose vyakuwemwo, naburya ibisabwa n'amategeko vyose vyoroshe kuronka.
Urwego sense ruriko ruririmbura ruvuga ko rwasanze amaradiyo nka yose yarakoze amakosa y'umwuga. Waramutse urwo rwego ariko ntashima gushira habona amazina y'amaradiyo yaba yakoze nabi canke yakoze neza.
Twaravye kandi amakosha yoba kogwa ingene ibinyamakuru bikora, dusanga hari bikora amakosha n'ibindi bikora neza, ivyo nivyo vyinshi. Ayakoze nabi ntitwoyavugira ngaha kuko twohava dusanga ari menshi, kandi tuvuze ko yakoze nabi sukuva ko yakoze nabi gusa, hariho ivyazigoye n'ivyagenze neza. Rero abagize amakosha turaheza tukabatera kamu tukabahamagara mbere tukabandikira makete reka tubicishe ngaho kuko ko bari kubararaza.
Mu gihe himirije amatora mu Burundi, umukuru w'urwego sense asaba amaradiyo n'abamenyeshamakuru kuzirinda amakosa avuga ko yabaye muri kahise, abahamagarira kuzoyakurikirana bisunza akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru.
Tukaba tubitera kamo ko cyane cyane muri iki gihe kijyanye n'amatora bokora bisunga amategeko bagakora bisunga n'umwuga wo kumenyesha amakuru kogwa kugira ngo ibintu bigende ayajanye n'amatora, kuko turazi ko iki gihe kiba gisaba yuko ibinyamakuru n'amenyeshamakuru bakora neza gusumba, kandi nta mpungenge dufise kuko abamenyeshamakuru barateguwe gusumba. Ubutumwa butandukanye bwarahawe abarongo ibinyamakuru kugira ngo babe hafi abamenyeshamakuru mu ntumbero y'uko bogira uruhara rwiza rufasha ko uwo mugambi w'amatora ugenda neza.
Hari amaradiyo umukuru w'urwego sense atangaza ko yafatiwe ingingo mu nama y'iminsi ibiri yahuje abagize urwo rwego.
Kwihweje ibinyamakuru vyahawe impusha zo gukora ariko tugasanga ntivyakoze nk'uko vyabisavye amategeko, nayo akabategekanya yuko mu gihe haheze umwaka ibinyamakuru bihawe uburenganzira bwo gukora bidakoze bica vyakwa ubwo burenganzira. Aha twovuga nk'iradiyo yitwa Ijwi ry'Imbabazi, nico kimwe kandi ni radio yitwa SN News, nico kimwe kandi ni radio yitwa Mziki FM, hariho kandi radio yitwa Voix de Développement Communautaire y'Ububanza, nayo ne uruhusha yarahawe ko gukora gwaraheze. Iradio yitwa Ntumbero FM iri Ingozi. Iyo radio rero kuva itariki 16 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ikaba yarahagaritse ibiganiro byayo atanu ruhusha isavye mbere itanabimenyesheje urwego rujejwe gukwikirana ibinyamakuru.
Lestore Bankumukunzi arongoye urwego sense yatangaje ko ibikorwa vyari bitekanijwe kurangurwa mu kiringo cy'amezi atandatu arangiye vyaranguwe gushika ku bice 90%.
Tuve mu Burundi tunyarukira noneho muri Uganda aho inzobere mu byerekeye ubuzima zatangiye gukora ubushakashatsi ku burwayi bwa COVID-19 mu rwego rwo gushaka umuti wayikingira hamwe n'ibikoresho bya ipima bigatanga ibisubizo mbere yuko igaragaza ibimenyetso kuba yanduye. Ni inkuru twateguriwe na Ignatius Sibahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri muri Uganda.
Ikigo gikuru gishinzwe ubushakashatsi ku ndwara ziterwa na virusi kizwi nka Uganda Virus Research Institute gifite icyicaro cyacu gikuru Entebbe hamwe n'ishami ry'ubuvuzi rya Kaminuza Nkuru y'Igihugu ya Makerere batangiye ubushakashatsi butandukanye bafatanyije na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu rwego rwo gushakira igisubizo uburwayi bwa corona. Mu gihe Uganda Virus Research Institute yibanze kumenya imiterere y'indwara mbere yuko itangira kubushakashatsi ku muti wayivura, kuri Kaminuza ya Makerere ho batangire kubyakoresha gupima umuntu wanduye byihuse akaba yanamenyekana nubwo yaba ataragaragaza ibimenyetso by'iyo ndwara nk'uko ibipimo by'ubu bikora. Dr. Masaki Wanyenyera wo kuri Kaminuza ya Makerere arabisobanura.
The real transition into a test will take a short time.
Ati kugera ku rwego rwo gupima indwara ya COVID-19 twifashishije ibikoresho byacu bigiye gufata igihe gito kitarenze hagati y'ukwezi gutaha. Icyangombwa dushize hamwe igipimo kimenya iby'umubiri urimo gukoresha kurwanya indwara, nubwo ibipimo birimo gukoreshwa ubu ngubu bitahita bifata ubwo burwayi, ibipimo byacu bizashobora gufata ibiri mu mubiri birimo kurwanya ubu burwayi, nuko tumenye ko umuntu yanduye mbere y'uko agaragaza ibimenyetso. Ibi bizagura ubumenyi bwacu kuri iyi ndwara. Dr. Masaki unakuriye umugwi w'abaganga bagira inama Minisiteri y'Ubuzima ku cyorezo cya corona yongeyeho ko kuri ubu gukorera ibipimo bya corona abanyagihugu bose atari ngombwa, ariko ko bishobora kuba ngombwa mu bihe biri imbere, kandi akaba bizakenera uburyo buhendutse bwihuta kandi bwafata ibipimo bugahita butanga ibisubizo. Kuri Kaminuza ya Makerere n'ubundi ishami rishinzwe indwara zandura kuva ku muntu kuja ku wundi, The Infectious Disease Institute, bavuga ko bafite ububasha bwo gukora igerageza ry'imiti ishobora kuvura no gukingira uburwayi bwadutse, kandi ishami akaba arimo gukorana na Minisiteri ishinzwe iby'amagara y'abantu muri urwo rwego. Ariko umukuru w'ikigo cya leta gishinzwe indwara ziterwa na virusi, Dr. Pontiano Caleb, avuga ko bamaze gutera intambwe mu bushakashatsi bw'ibanze kuri corona.
Muri UVR Entebbe natangiye kwigiriya virusi kandi twatangiye kubona ibisubizo by'uduce twasuzumye. Kuyiga bivuga ko tureba uburyo iteye n'uburyo ikoze. Igishimishije nuko imiterere yayo isa naho abayizanye baturutse.
Where the travelers are coming from.
Nibutse ko aba banyasayansi bo kuri Kaminuza ya Makerere banafashije mu gukora ibikoresho bikenewe mu gupima uburwayi bwa Ebola. Vubaha ageza ku banyagihugu ijambo ridasanzwe ku cyorezo cya corona, Perezida Museveni yavuze ko abakozi mu mashami ya leta yose ashinzwe ubuhanga bwa sayansi bagomba guhembwa neza kuruta abandi bakozi ba leta, kuko bo bafasha igihugu mu bintu bikomeye cyane kandi bikenewe kuruta ibindi. Hagati aho umubare w'abanduye indwara ya corona mu gihugu kandi bamaze gukira no gusezererwa amavuriro umaze kwiyongera. Kuri ubu ku bantu 61 banduye corona, 41 bamaze gukira. Abanyamahanga babiri bo basubijwe mu bihugu byabo kurwarirayo, 20 nibo bakivurwa, barimo n'impunzi y'umurundi iherutse kwinjira mu gihugu iturutse muri Tanzania. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunzi ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi ry'Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Tuve muri Uganda twerekeza muri Congo aho abasenyewe ibyabo n'imvura imaze iminsi igwa muri Uvira bavuga ko babayeho mu buzima bubi bwo kurara hanze no kutagira icyo bafungura. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yagendereye bamwe muri abo adutegurira inkuru.
Nyuma y'iminsi itanu Uvira yibasiwe n'amazi y'inzuzi za Murongwe na Kavimvira yahitanye abantu 34 ndetse agasenya amazu arenga 3,500. Bamwe mu baturage ba Uvira inzu zabo zatwawe n'imyuzuri bavuga yuko bakambitse mu mashuri ndetse no mu nsengero hamwe no mu bizu byakunduwe n'imyuzuri babayeho mu buzima bubi. Josephine Nema iwe na bagenzi be twabasanze bakambitse kuri Epe Kavimvira nyuma yawe inzu zabo zisenyewe n'uruzi rwa Kavimvira.
Nkubu ntidufise iyo twoja aha mu mashuri tubamwo hari amadirisha nta n'intuze nta n'amadirisha ariko imibiri kura twinjirira ko urumva imbere kya twinjirira nyinshi haje imvura iguye amazi aduherera ko mu nzu n'abana bacha batangura kujugumira kubera ntidufise kungene tuba nta n'ibyo dufise tubafuka iyo niyo ngwane dufise. Ibyo kujya nabyo ntabyo ntabyo dufise tugiye ibintu byose byarononekaye n'amazi igihe imvura iguye intuze ibyabomokeye ku bantu ibintu byose birononekara impuzu tuwambara ntazo n'abana ntidufise ibyo bubambika n'impuzu ntazo dufise tubafuka.
Chakupewa na Bintu ni umuturage wari usanzwe atuye muri Avenika Bare ni nafite abana 18 kwa musanze ari iruhande rwaho ifuso yiwe yarengewe n'umucanga hamwe n'itaka avuga yuko kuvaho amazi y'uruzi rwa Murongo asenye amazu yiwe amazi iminsi ibiri atarafungura usibye ifu yahawe n'abagira neza yo gukoroga igikoma. Usibye iki kibazo cyo kuba abaturage bo muri Uvira bari basiwe n'amazi y'inzuzi za Murongwe Kavimvira Nyangara hamwe n'ikiyaga cya Tanganyika bafite n'ikibazo cyo kutagira amazi meza yo kunywa kuko ibigega bya Regidezo nabyo byasenywe n'uruzi rwa Murongwe. Amida Francine ni umuturage wa Uvira nawe
amazi yazanywe na Tanganyika n'umuyaga yaraduteye ingambo n'ingambo kunyangara ruzuye Tanganyika ruzuye ubu no kuvoma ntituronga naho duca amazi atugera ngaha turiko dukoresha ibiziba byo ngahanye kubera tubura naho tuca mu kuza kuvoma n'ukunywa turiko turanywa ibiziba bitanganyika ibiziba byo mu muhana byose biruzuye naho tuzoba gute ntitunywa amazi ntituronga n'ibyo turiko turashobora kugwara korera kubera amazi turiko turanywa ni mabi ariko aracangana nayo mu muhana kandi agacangana na Tanganyika nta naho turonka duca mu kuza kuvoma n'amazi ya Tanganyika.
Umuyobozi w'intara ya Kivu y'Epfo Tewongwa Bije Kasi uri mu ruzinduko muri Uvira avuga yuko ikintu cy'ingenzi bagiye gukora ari ukureba uburyo imigezi ya Murongwe na Kavimvira bayisubizaho yari isanzwe inyura mbere yuko yuzura igasenya amazu abarirwa mu 3,500 ndetse no gushaka uburyo bashakira ibiribwa n'uburaro abasenywe n'izi nzuzi. Kuvaho abaturage ba Uvira bahuriye n'iki kibazo cyo kwibasirwa n'amazi y'imigezi amashyirahamwe arimo UNICEF ndetse na ASEL hari bimwe mu bikoresho birimo amashitingi uturago imiti ndetse n'ibikoresho byo mu gikoni bashikirije ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira kugira ngo buzatange ubwo bufasha kubasenyewe. Ovedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tuve muri Congo dusubira gato mu Burundi kuva ku wa mbere abanyagihugu bo mu Gatumba bari mu kangaratete nyuma yaho hatereye imyuzure yaturutse ku ruzi Ruvubu. Bamerewe bate rero muri iki gihe nibyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umukuru wa zone Gatumba Ntahetwa Hussein.
Cyo niho ubushyana n'igene umutekano no gukingiriza bacha badarukira ko bene gihugu n'acari cyangwa ko abana batoya abafasoni ari bo bakarigwa mu bihe by'ibibazo ko bari basaba bakikumusha naho birigwa niho babagarukira ko ano ushikirangane bwo gushikikirana nabwo nyene garamaze kugarukira ko mu kuba ibifungurwa uburebe cyihuta ariko ararondegwa kibaza cyagutse bashobora gushiramwo kubakamwo amahema yoshora kwakira abantu
muri iki gihe aho banyagihugu babahehe barafise aho bakika umusaya
muri iki gihe twagiye turasaba indaro mu mashengero atandukanye nabo bose basaba bafise inzu zubatse batari bwabemwo mugabo sanizi n'iziko zirahera mugabo batari bwabemwo ariko baraheraheza abo twarabegereye twaravuganye kandi barakoze icyo gikorwa cy'ubutabazi ubwo bariho n'abandi kubera amazi aguma gwirirana baguma bava mu zabo kubera amazi abo rero nibo ushobora gusanga hirya no hino bariko bararonderaho baja abandi nabo bakaba baja ku babanyi bakabitsaho ibintu aya mabugorobye bakarondera baja gukika umusaya
mu gihe cyose ibyadukanye ivyo bibaye abanyagihugu usanga kenshi na kenshi bashaka gusubira amazu yabo kurondera ivyo bahasize hari ingingo mwamaze gufata zobabuza gusubira muri ivyo bibanza byo babirimwo ingwara zitandukanye muri iki gihe
ingingo nuko twaciye dusaba abo abagira neza ko buca bakora ibikorwa bari kumwe n'intara y'ubuvuzi ya Bujumbura kuja gupoma na cyane cyane muri ivyo bibanza byashisemo amazi kugira ngo bakinge ingwara z'ibyaduka ubu turiko turavugana ishyirahamwe rya kuwaru fashijwemo n'intara y'ubuvuzi ya Bujumbura bariko barapoma ibyo bibanza byose kugira ngo bagwanye indwara zishobora kwaduka bivuye ku mazi mabi yashoye mu benegihugu
muri iki gihe murazi ko hariho icyaduka cya coronavirus cyadutse ku isi hose kandi mu Burundi hakaba ariho abamaze gufatwa hari inkingo mwamwashikirije eka cyangwa abategetsi bashikirije kugira ngo bakingire abanyagihugu ntibaje mu bibanza abakoraniramwo ari benshi kugira ngo ntibashobore kwandura nk'ico kiza
ibiriko birakogwa n'ugumiriza abenegihugu naho bari mu bibazo nk'ibi kubandanya bubahiriza amabwirizwa babwirwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo kubandanya bakaraba amazi meza n'isabuni kutaramukanya bakoranako kandi naho bimeze uko igihe bari mu bibazo ntibibuza ko begerana bahagaze ahantu barindiriye imfashanyo cyangwa bariko barumviriza ijambo ry'ihumure naho ubu naho bikogwa n'ibimara umwanya munini cyo gituma rero nk'uko twashize imana imbere rero nyine uko tutabara kuko mu bihe nk'ibi ni ukuri izo ngingo zo gukaraba zirakurikizwa n'ibindi bwaba hari ibindi usanga abantu bagiyemo bivanye na situasiyo barimo
egome mu kanya gatoya cyane rwose nta mushyanahe nahitwa gose na turetse imfashanyo yoba iko itangwa na leta na Croix Rouge hari ayandi mashyirahamwe y'abagira neza mu Burundi yoba ariko aragarukira kuri abo banyagihugu
ego hasi yakoranye inama juste ibyo bibaye hasi yakoranye inama ya plateforme nationale bihurikiyemo ubushyirahamwe butandukanye bwa leta y'u Burundi hakaba harimo abagira neza batandukanye bahurikiye muri kirya kigo cyitwa OCHA harimo n'abandi bose babishoboye no kuvuga ko baraje gutorokanya ibyo byose bya nkenerwa kugira ngo barabe icyo bashobora gufasha abo benegihugu bari mu bibazo cyo gituma rero ubu mpaye ndavugana namwe turiko turategura intonde kugira ngo uwo wese akenera gufasha amenye icyo afatira kugira ngo
atabara bene gihugu bari mu bibazo. Nahitwa Hussein, chef de zone wa Gatumba, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika.
Nshuti mwari muduteze amatwi, ndabashimira cyane ko mwahise mukurikira ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fasel Gebeho, yarahagarariwe na Edi Rwema, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankuse wafashije kuyakurikira. Tubifurije mwese amahoro n'ubuzima buzira umuze, mwihanganire ibi bihe bitoroshye, mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona cyugarije isi. Twese hamwe tuzayitsinda.